Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Josephine Jones Munzimana.
Mwiriwe mwese bakunzi ba radio Inzamba sangwe kaze mu makuru ya cyokuru uyu wa gatandatu igenekezo rya 27 imyandagara umwaka wa 2022 na yakabagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Igihugu cishwe n'abaho nyanze amasezerano ya Arusha, uko niko bibonwa n'umuharima pe Burundi Buhire mu gihejo aho bukera imyaka 22 zo birumanye Burundi bushize igikomukuru ya masezerano ya Arusha. Abadandaza bo mu isoko ya Kinama baratewe amakenga n'amafaranga batangishwa yo gufasha abana banaho nikora, ariko bakaba bataronswa icemeza ko bayatanze. Abajejwe intwaro muri komine Nyanzarake baradomwa ku rutoke n'abanyagihugu ko bari mu banyuruza ibitoro bakabigurisha kuri magendu. Twabibateguriye muri ano makuru mu kanya inkuru imwe ukwayo kaze.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kwa hamwiriwe ono makuru tuyahere mu gisata cha politike. Kuri no wa 28 imyandagaro 2022 imyaka 22 zobirumanye abarundi bumvikanye ku masezerano ya Arusha yatumye igihugu gisubira kuja mu nzira ya demokrasi no kunwanisha abarundi. Mu muharima pe Burundi Buhire bamenyesha ko igihugu cishwe n'abaho nyanze aya masezerano ya Arusha kuko ariyo yabaye intandaro y'ubukene, ubwicanyi, uguhonyanga gateka ka muntu, kwangaza abarundi be n'ayandi mabi yose atumye igihugu kiba icanyuma ku isi mu by'ubutunzi no kubaho kw'abantu. Urongoye mape Burundi Buhire avuga ko umuti ari uko abashigikiye ayo masezerano bosenyera ku mugozi umwe bakayasubiza itoto. Dukurikire Emery Pacific igira neza hari mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru kuri no wa gatandatu.
Muri iki gihe twibuka imyaka 22 iheze, abarundi twese tutagiye hamwe nk'uko twabigize mu mwaka w'ibihumbi bibiri ngo twemere yuko politike zacu zose mu mihari tuvamo mu migambwe tuvamo zigomba gushingira ku masezerano abarundi bagiraniye kubaha no kubahiriza ibyo basezeranye, cyane cyane gukoresha ico gikoresho ca politike kigomba kuyobora izindi politike zose mu gihugu. Ntankeka tuzobandanya tugwa mu kinogo cy'umwijima w'ubukene, ukubaho nabi, umutekano muke, ukwicwa indwara n'intambara. Inyishu siyindi nuko abahungu n'abakobwa, abagabo n'abagore b'abarundi bumva kandi bakaja hamwe, cyane cyane leta igafata iya mbere kugira ngo ishobore kumvisha abantu yuko yiteguriye kwakira abanyepolitike bahunze kubera umutekano muke wabo, abamenyeshamakuru bahunze igihugu kubera umutekano muke wabo, incabwenge zavuye mu gihugu kandi cyo cazigishije kubera umutekano muke wazo, impunzi zigorewe mu makambi y'impunzi mu bihugu bidukikije. Ivyo bigomba kuba kugarukana abaza n'imitahe bahunze kubera umutekano muke. Ivyo byose abarundi bakaja hamwe bakabivugana mu ntumbero yuko twosubira kubana mu mahoro kandi twubaha ico twumvikanye.
Nayo mu ntara ya Makamba imyidogo ni myinshi mu banyagihugu bakoresha ibitoro mu bikorwa byabo muri komine Nyanzarake. Intara ya Makamba bagiriza abajejwe intwaro kuva kuri komine gushika ku mitumba ko banyuruza ibitoro bakabigurisha kuri magendo, basaba ko bobogozwa kuko babafukamye mu nda. Ido nido na Pierre Gahungu.
Abo bidoga n'abarovyi abaca amafaranga mu kunguruza abantu n'ibintu bakoresheje amamodokari cyangwa amapikipiki bagiriza abajejwe intwaro n'abafite amasitasiyo y'ibitoro ko kiramutse gishitse gikugwa ku masitasiyo kikajanwa mu mihana n'ahandi ari nacyo giheza kikagurishwa magendo. Abadomwa ko urutoke ubwa mbere n'umwe mu bahanuzi ba musitanteri wa komine Nyanzarake hamwe n'umukuru w'umutumba Kabondo aho muri iyo komine nyene. Mu gihe kuri uyu wa kane hari ibitoro vyabonetse, amakuru ava muri iyo komine avuga ko abo basanzwe bagikoresha batagihawe ahubwo ko shatwagwa imbona nkubone nabo bajejwe intwaro. Ayo makuru nyene akavuga ko baca baja kukigurisha kuri magendo mugihe abashoferi bamwe bamwe bari babuze ivyo bitoro uwo muhanuzi wo musitanteri akaba yaciye atangura kukidandariza aho nyene ataraja na kure ivyo bose bateri vyatsi abo banyagihugu babona ko ari uko bafukama mu nda bagasaba ko abo bantu bobogotswa mu ntwaro kuko ataca bariko barabafasha kugira ngo biyungunganye tubibutse ko ico gitoro iritiro idashikana ibihumbi bine vy'amahera kuri station ariko kuri magendo iritiro imwe ikabigurishwa hagati y'ibihumbi cumi na cumi na bibiri vy'amahera y'amarundi nkuko abasanzwe bakorera muri ico gisata bavyigana aho muri komine Nyanzarake co kimwe n'ayandi makomine yegereye Tanzania bakaba bahitamo kuja kurondera ico gitoro mu ntara ya Kigoma muri Tanzania Radio Inzamba agateka kawe ntiturashobora kuronka yaba uyo yagirizwa co kimwe na musitanteri wa komine Nyanzarake kugira ngo agire ico avuze kuri ubwo busuma bw'igitoro ukogwa n'abajeje intwaro
amakuru twabateguriye arabandanya baritogera ko batangishwa amafaranga ibihumbi bibiri ku nguvu abo nabo n'abadandaza bo mu isoko ya Kinama mu gisagara ca Bujumbura abavuganye na Radio Inzamba babwirwa ko ivyo bihumbi bibiri vy'amarundi umwe wese atanga ari yo kugura ibikoresho by'ishure ry'abana abana onikora ariko igiteye ingorane nuko atacemeza ko batanze amafaranga bahabwa ibindi ni muri iyi nkuru ya Evrine Mukeshimana
Abo badandaza bafitiye agashavu urongoye isoko ya Kinama. Kuva kuri uyu wa gatanu, uwo mukomiseri w'isoko ari kumwe nabo bafatikanije akazi, bagenda baratoza amafaranga nk'uko amakuru ava muri abo badandaza abyemeza. Nayo insiguro babaha mu kubategeka kuyatanga ngo ntifashe.
Ayo mayero kuri kureba naho nikura, yo kuba amakaye, ariko ntari si batanga. Umisi zi twatanze amahera yo gushigikirana ari umusima kuba solidarite ubona ko atoza amahera atansiguro n'imwe nta canditse bafise
abo badandaza bariyamiriza ico bita gatotezo bagasaba leta ngo ibihagarike
turasavye leta kubikurikira hafi kubera abadandaza kuratotezwa umva ni obligatoire kuyatanga
kuri iyo myidogo Radio Inzamba yarondeye Constantine yo kwizera arongoye isoko ya Kinama ariko ntacu yashimye kubivuga ko
Evrine Mukeshimana na wene tumushimire mukanya turabandaniriza amakuru twabateguriye mu kiganiro ku isoko cy'urunani rw'amaradiyo musanzwe mukurikira iminsi yose kwa gatandatu mu kiganiro ku isoko cy'uno munsi dushimikira ku makenga ajyanye n'ishyirwa mu ngiro ry'itegeko ryo kunganisha imishahara mu bakozi ba leta ku isoko mu gushyikirizwa na Bera Mugisha
ku isoko Ku isoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance
Muna mashikiranganje kwa 15 ruheshe uno mwaka leta y'u Burundi yaremeje integuro y'itegeko rigenga abakozi ba leta muri iyo integuro harimo gukuraho ubusumbasumbane butubahirije amategeko ku mishahara y'abakozi ba leta Leta ikaba yategekanya ko mu mpera y'ukwezi kwa mukakaro uno mwaka abakozi bayo bazohembwa imishahara ishingiye kuri uko gukuraho ubusumbasumbane. Turetse ko ku mishahara y'abakozi atacahindutse kuri iryo sango imvugo z'ibihushane zashikirijwe n'abategetsi bo hejuru ziyongereje igifungo kuri ico kibazo. Tubaha ikaze mu kiganiro ku isoko co kuri uyu wa 2028 myandagaro w'umwaka w'ibihumbi bibiri na 2022 mushikirizwa nanje Bera Mugisha. Mu mwaka w'ibihumbi bibiri na 2020 ushira w'ibihumbi bibiri na 2021 Leta y'u Burundi yategekanije imiliyaridi zitanu z'amarundi zigenewe kurenganura abarenganijwe kubera ubwo busumbasumbane bw'imishahara. Mu mwaka w'ibihumbi bibiri na 2021 ushira w'ibihumbi bibiri na 2022 hoho Leta yari yategekanije imiliyaridi 34 zigenewe ico gisata. Nuno mwaka w'ibihumbi bibiri na 2022 ushira w'ibihumbi bibiri na 2023 Leta yategekanije imiliyaridi 37. Ariko naho biri uko mushikiranganje ukigira cha leta Domitien ndiho kugayo kwigenekerezo rya munani myandagaro uno mwaka ariko ashikiriza ibyarangwe n'ubushikiranganje yamenyesheje ko ugutunganya imishahara gushasha bitariko biraja mu ngiro vuba kuko ngo hakenewe abahinga mva makungu
si bintu bikoko mu munsi umwe bishobora gufata n'amezi nkuhumura rero ko itegeko ryashizweho turi ku kivi kugira ibintu bigende neza sabarundi bazobikora Nabo tuzokura hanze kuko ngaha atabushobozi dufise naho nyene bizoca mu gutanga isoko.
haheze imbizi biri umushikiranganje Domitien Ndihokubwayo yahavuye avuguruzwa n'icegera cy'umukuru w'igihugu Poste Abazombanza aho yamenyesheje ko itunganywa rishasha ry'imishahara ririko rigenda neza kandi ko atabahinga bavuye hanze bakenewe
murekane ntabya asuba kujuragiza abashanka bandi ngo ntibiza bihirango bongera bayisipere hirya no hino ngo twiteze utunyoni sita na gatoya yatora bikurikije murekane ngo niyitire niko birigwa kandi bizogenda neza cyane
Kuri mikoro ya Mira Nibasumba wa RPA umuhinga mu by'ubutunzi Foster Ndikumana abona ko ikibazo nyamukuru kiri mu kudashobora gusohora uburyo hakurikijwe uko imigambi yateguwe
ikibazo nyamukuru aho twe tukibonera ni kijanye n'ingene imigambi itunganye urya bita planification ingene ritimenya kugira ibi prioritaire n'ibitari prioritaire n'ingene uburyo bw'amafaranga butegurwa uravye ivyateguwe muri planification n'icyo kibazo gira nuko tutatabwaje muri iyo sisteme ya budget program harezi byinshi tuguma tubona yuko imigambi ivugwa mu byanditse kenshi udasanga niyihuye n'ingene iby'amafaranga byari biriko birategurwa nibaza yuko ari ikibazo rero muri ubwo bushikiranganji bw'imigambi ya leta n'ikiga ca leta tuvuga yuko nko ibijanye n'ubushikiranganji bwa planification bw'imigambi canke ingene bitegurwa byo bisa n'ibyasubiye inyuma cane ibyo rero biratuma hari nk'ibintu ariko birategurwa kumbure byahagera gushaka mungira ugasanga uburyo ntibwateguwe bagaca barondera izindi mvo kumbure tuvugira abe barakarumya abantu we baragira guti mbwa abahandi ho nta bantu bonda kuja gusinya ama ordonance ari bashikiranganje canke niki wasanga ibintu biriko birategurwa ubundi noneho iyo ni processes ndende yahandi hose kugira shabwira ibyo bintu abanza baragize ni rusasu no gakoze ba leta bakabona bakenewe n'abadakeneye ubushobozi bwabo aho bakenewe gusumba handa hari petora hari benshi badakenewe bakabona neza ko umukozi wa leta wese ari ku kivi cyangwa akazwa akwiye kuba afise kagaragara atagenda kwicara cyangwa ngo bagiye gutumwanya cyangwa ni cyama rero bamaze kubona ndi bya umuntu uzusarere ni ibintu bicaye bibakugira kumbure abakozi wa leta cyo kuri imirimo yabo neza abatavuga ngo bararinganije abandi hanyuma rero na hano iby'amanare byari byarahagaze urumva abakozi ba leta badashobora kurumva iby'amanare urumva naho nyine hari ikibazo gukurumva umuntu adashobora kuzibona agashira ko ubutuku umwaka uheze ni ibintu bigoye rero jewe nibaza yuko ni kibazo cy'ingene imigambi itegurwa ibipiriti kuko turakunda kubona ibintu bikunda kwita nko muri bije ukabona birarosa amahera ubwo nyine bitari byigeze bitegurwa n'ahantu na hamwe bitari byigeze bivugwa n'ahantu na hamwe nk'uko ukabona uburyo buciye uboneka ntawe uzi rero inyungu za bamwe n'abandi baba babikuramwo mugabo ubundi icyo kibazo kishari ikwiye kuva mu nzira bizokunezera bakimura
guhoraho bazogusabira leta yari yatanguye kugomba gukuraho ubusumbasumbane bw'imishahara mu kuduza imishahara y'abahembwa make mu mwaka w'2016 icyo gihe leta ikaba yari yategekanije miliyaridi 20 zigenewe icyo gikorwa mu mafaranga yategekanya gukoresha uwo mwaka gushika n'ubu ariko abakozi ba leta bakaba batarabona impinduka ku mishahara yabo aha akaba ari naho ikiganiro ku isoko cy'uno munsi kigarukiye mbera mu gishana ariko ndakibashikiriza nk'abandabikibanuye naho kuwa gatandatu za
cyari ikiganiro ku isoko
uyu n'umwanya wo gukurikirana amakuru yanditswe n'ibinyamakuru ku Burundi uyo munsi mukaba muyashikirizwa na Karine Dusabe
amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri radio Inzamba
kazi nchuti bagenzi murano makuru yanditswe n'ibimenyesha makuru muri inondwi tuyatangurire kuri SOS Media kivuga ingorane ibitaro Prince Jean Charles bifise ivyo bitaro biharugwa mu vyakira abagwayi benshi mu gisagara ca Bujumbura byugarijwe n'ingorane z'ubwoko bwinshi havugwa umwanda ubukene bw'abavuzi ibitanda by'abagwayi bidakwiye hamwe nibura y'imiti ikindi kiyavugwa ni biturire bitangwa n'abagiye kwivuza aho ubutagitanze agenda atavuwe nk'uko bivugwa na SOS Media ibitaro Prince Jean Charles byubatswe mu mwaka w'1945 gufashanyo bihabwa ntikwiye bironswa icakane c'amahera byari bikwiye kuronswa kubwa Oscar Nimpaye umuganga arongoye ivyo bitaro avuga ko atagikozwe bishobora kugara kuko bironka imfashanyo y'imiliyoni 30 z'amarundi mu gihe byari bikwiye guhabwa imiliyoni 120 kugira bibandanye bikora Tubandaye n'ikimenyesha makuru iwacu kivuga ko abagore n'abigeme b'abarundikazi 414 bakorewa mabi mu bihugu badandajwemwo. Inyuma yo gucagurwa mu mpisho, abo bakenyezi n'abigeme bashorwa mu bihugu by'Abarabu nka Oman, Arabia Saudite, Qatar na Kuwait. Twime mbarubukeye aserukira imbere y'amategeko ishirahamwe ONRCT, Observatoire National pour la lutte contre la criminalité transnationale mu rurimi rw'Igifaransa, amenyesha ko benshi muri abo barundikazi bafatwa nk'abaja. Barashurashuzwa bagatwagwa ibihimba bakongera gakoreshwa ibikorwa ku nguvu. Intara baturukamwo hahanini ngo ni intara za Rumonge, Makamba na Muyinga. Iryo shirahamwe risaba leta kugenzura ibikorwa by'amashirahamwe ajejwe kwegeranya abo barundikazi. Naho ikimenyesha makuru buhundiye ko kivuga ku masezerano ibihugu by'u Burundi na Kongo iharanira demokarasi yashyizwe ku mukono ku igenekerezo rya 2022 kuno kwezi. Ayo nayo nayajanye no kubaka ibarabara ry'Indarayi, Uvinza, Musongati, Gitega, Uvira, Kindu. Ikete risaba uburyo ryaramaze guhabwa ibanki ya Afurika ijejwe iterambere BAD. Umuhora wo hagati ni wo ujejwe ibikorwa no kwegera ibihugu basangiye imbibe kubisaba ko byogabanya amatagisi atangwa ku mbibe bihana. Ikindi ngo hazoba ibiro bimwe ku mbibe bikazotuma ataguta umwanya muremure nk'uko biri muri kino gihe. Aha rero niho hagarukiye amakuru yanditswe n'imenyesha makuru muri ino ndwi. Karine Dusabe nayabashikirije, nkaba ndabifurije weekend nziza na Gasaga.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Imbere yuko dusozera n'amakuru, tubamenyeshe urupfu rwa Pi Ntakarutimana yaharaniye bikomeye agateka kazi na muntu mu Burundi yitabye Imana kuri uyu wa gatanu mu gihumbi kimwe n'amajana icyenda na 93. Benshi mu muryango iwe baragandaguwe, niho yaciye atangura urugamba rwo guharanira agateka kazi na muntu mu muhariri igiteka. Mu nyuma aratwara amashyirahamwe atari make harimwo n'urunani Force ruhurikiyemwo amashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politike. Rero n'ibizi umwe mu baharanira agateka kazi na muntu mu Burundi barakoranye amutubwire.
Umushinga ntahe umuhisi Pio Ntakarutimana narunse amahirwe yuko dukorana aho nari cegera ciwe kigira kabiri mu Gifaransa bita Delegue General Supreme. Muri ico gihe yatwara urunani rw'amashirahamwe witwa Force. Narunse amahirwe yo kubona yuko ari umuntu w'ubuntu, umutima wagutse, ibikorwa byinshi kandi ibikorwa byinshi yakora ntiwamubona nk'umuntu aremerewe n'ibikorwa. Yari umuntu azi kwakira ibiremereye n'ibibangutse, hanyuma ubwo buremere bw'ibikorwa yari afise, uburemere bw'amabanga yari afise, ntiwabona ko asa n'uwubyikoreye. Warabona ko ari ubyakira nk'umuntu abishoboye. Cyane cyane ico nohagarara ko nuko igihe yatwara Force niho iryo shirahamwe ryakoze igikorwa gikomeye. Yakoze igikorwa gikomeye mu biganiro byariko biraba hagati ya leta n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU gisata giharanira agateka kazi na muntu. Kubera ubukerebutsi bwiwe no kubona ibintu kandi no kumenya neza yuko abadaharanira inyungu za politiki bategerezwa gukurikira ibikorwa leta iri kwirakora n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU iri kwirakora mu byerekeye ubutungane bunywanisha ubutungane inyuma y'intambara. Umushinga ntaye Pio niwe yafashije kugira ngo Force ibyinjiremwo, hanyuma ibyo by'ubutungane cyane cyane warabona yuko yanka karenganyo ashaka ubutungane, kuko yaravuga ati iyi ntambara yarabaye nibyo amasezerano yarusha yarasinywe, ariko amashyirahamwe yigenga arakwiye gukurikirana ingene leta ikurikira neza ishyirwa mu ngiro y'amasezerano yarusha.
Nino ngaha duce dusozera ano makuru twabateguriye. Dushimire mwebwe mwese mwafashe umwanya wo kutwumviriza. Mugire ibihe byiza mwese, naho ubutaha.